Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Sangu kaze ntutibagezi mwese mudukurikira kuri radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa kabiri gerezo rya gatanu nzeru mwaka wa 2021 mu bihinga bw'ivyo mazi kumwe na Jospe Nduwimana. Aya makuru nayo akaza kubagizwe n'ingiro nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komine ya Busoni ni mu ntara ya Kirundo barabangamiwe n'inzara, ababishoboye bakaba bariko barahungira mu zindi ntara kugira barabe ko bucingiro bashobore gutunga imiryango. Wagisata cy'umutekano ubwicanyi buriko buraba mu gihugu ngo biva ku butungane butigenga buri mu kwa kubutegetsi. Iyo ngo niyo ntandaro yuko bubandanya abo mu runani Seforo Arusha baratera kamo leta kwikubita gashi. Nashyira hamwe rukristu rigwanya ihoterwa ry'ikiremwa muntu akate rirasaba abajejwe gushyira mu ngiro irekugwa rya bamwe mu banyororo ko borekura n'abagirizwa ibya politike. Amakenga akaba ahagaze ko benshi muri bo bataracyiribwa urubanza burundu. Mu kanya tuca tubashikiriza idonedo y'aya makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahaye nikazi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko abanyororo bari mu mabohero bagiye kwiga ingene botezurirwa muri bamwe muri bo. Ishyirahamwe Rukristu gishinze kugwanya isinzikariza ubuzi kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati Burundi rirashimishwa n'ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Kubw'ibyo shyirahamwe bafite amakenga ko abenshi mu bafungiwe ibyaha bifatiye isano na politike bazohava badashikirwa n'iyo ngingo, kuko benshi muri bo imanza zabo zitaracibwa ngo zibe ntabanduka. Agasaba abajejwe gushyira mu ngiro ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu ko botunganiriza bose atamwana n'ikinono. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Aniro yahaye abanyagihugu n'abamesha makuru imbere yo ku mwaka wa 2020 urangira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko agiye kurekura abanyororo batari bake kugira ngo batezurire amabohero bivugwa ko yamaze kurengerwa n'ubushobozi bwo kwakira abanyororo.
Ibibazo by'abafunzwe nibareme bijya bitorerwa umuti, kuko niyo mpamvu twakiye dutangwa kugira rusasuma yabo twarayihejeje. Umwe wese tubatuzi yahaniwe iki, imyaka ingahe, wagiri ukigongwe turabimenya, wahejeje igihano byose. Hari nabo wasanga babarenganije hagira ikigongwe ntibasohoke, wacyo usanga ari nk'abari igituri agacasohora ubundi ku izina ryiwe. Ibyo byose twarabimenye. Ubu twabaje bwa rusasuma iri mu mashini kugira ngo rituze twihende. Ni ukuvuga tuvuze tuti abazore kugwa n'abakwiza ibi n'ibi byose tukabyandika, imashini zoce sohora amazina n'ahapfungiwe hazoba hazwi. Nuva duca bijana amazina duca tuyamanika.
Kubw'ishirahamwe Rukristo rijejwe kugwanya ibyisinzikazwa buzima yakiremwa muntu akati Burundi bavuga ko bashimishijwe n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi.
Muri akati Burundi rero twaranezerewe cyane no kumva yuko umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye kurekura abanyororo batari bake. Ibyo nibyo twama dusaba mu gihe twama tuvuga yuko mu mabohero hari abanyororo barenze cyane igitigiri cy'ubushobozi mabohero yateza kwakira. Mu gihe byari bigoye no kumva ahantu hari hateganyijwe kwakira umuntu umwe, uno munsi hashobora kuba hari abanyororo munani. Murumva yuko ubuzima mu mabohero utari bugishobotse. Ibyo rero bizoba byishura cyane kukamo twamo turiko turatera duvuga yuko hari abanyororo bapfungiwe ubusa, babandanye bapfunzwe kandi atategeko na rimwe ribapfunze. Muri uwo muce w'abanyororo benshi bamwe bagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu abahejeje iminyororo yabo, hari mbere n'abeze ku byaha bakurikiranwa ko ariko birananirana ko basohoka mu mabohero.
Kuba umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ngo abajije gushyira mu ngiro ijambo ry'umukuru w'igihugu bari bakwiye kandi kandi kwiyumvira ku banyororo imanza zabo zitigeze zicibwa kandi amadosiye yabo yarazingamiye mu masentare atandukanye akukira ubushikiranganji bw'ubutungane
ariko rero afite makenga umushyirwa mu ngiro y'iryo jambo kuri igihugu yavuze kuko hari ubundi muke w'abanyororo amadosiye yabo atigeze atera imbere mu butungane kandi twamye dusemerera tuvuga yuko tugatanga n'amazina tukabereka abo bantu mugabo ayo madosiye yabo atigeze atera imbere hamwe rero uyu muke w'abanyororo nawo batuhava baburaba ngo bawutunganirize hazoba naho nyene ari ukudakorera ku barundi bose kandi byitwa ko ubutwara igihugu abari se barundi nabo nyene bateza kubaraba akabatunganiriza uwo muke nawo urimo abanyororo benshi amadasiyo yabo atateye imbere kandi bivuye ukwica amatwi k'ubutungane kuko amasentare afite izo dosiye niyo atigeze azinyaraguritsa kugira ngo zive mu nzira
ishyirahamwe akati Burundi rigasaba ko mu gushyira mu ngiro iryo jambo ry'umukuru w'igihugu hatobamwo akamwana wa mama na mpinga yanje nk'uko byagiye biribonekeza mu myaka iheze
Bofisi niongere arakenuye ubwicanyi bukoregwa abanyagihugu bukisubiriza ngo ni ingaruka mbi y'intwaro yaboyeheye amaboko imugongo ubutungane bwabwo ivyo nibishikirizwa na Chauvino Mugwengezo umwe mu ndongozi z'urunani Seforo Arusha ruhurikiyemwo bamwe mu batavuga rumwe na leta kurikira Chauvino Mugwengezo
abo banyakwigendera iyo bahejeje gukoregwa ikibinkico ntiyaheza ngo habe amatohoza nayagize ngo araba na matohoza y'ibihenda maso kugira abarundi cyangwa makungu bashoye kubona ko hariko harakora amatohoza kandi mu by'ukuri atakiriko kirakogwa ivyo rero byose ku bwacu ni ingaruka mbi y'ubutegetsi iyo bumaze kunanirwa butaba bugikoresha ubutungane bwabwo ahari ubutungane nyabwo nyakuri nta bwicanyi nk'ubwo buheza ngo bwijane ibiriko birakogwa rero bikogwa kubera atabutungane bikogwa kubera atanumwe agifise ico avuga bukogwa kubera atanumwe agitinya ivyo rero turavuga tuti iyo leta imaze kunanirwa ni ibintu bibiri ni leta yonyene nkumbure idakoresha ubutungane ahubwo ibukoresha mu makosa ibukoresha mu guca imanza za ngonda gonde canke iyo bitabije onye nuko leta iba igeramiwe itagifise itagigira inguvu zo gutanga itegeko
arugera agasaba leta ya CNDD-FDD gukora uko ishoboye kugira abantu ntibasubire gupfa bazira ubusa n'ubunyene Chauvino Mugwengezo
nico gituma n'ukuri intwaro ya CNDD-FDD yogira utwigoro twose kugira ntiyagira umurundi asubira kwicwa azira yuko atabona kumwe ivyo vy'intwaro n'ubutegetsi canke azira gusa ko yashoboye gushora gakakiwe aka agashora kuronka duhera bakatumutera ko kandi leta mu bisanzwe mu bikorwa byayo bya misi yose icijejwe ari gucungira ubuzima bw'umunyagihugu iyo munyagihugu rero iyo atagira ikimuraba ikimurinda nk'ivyo urumva bisigura muri rusange yuko leta atabubasha igifise leta idashoboye gukingira abanyagihugu urumva igihugu gica gicika ishamba aho akaruta kandi kakamira ni ivyo tuko turabona no munsi rero
Chauvino Mugwengezo tubibutse ko abantu batandatu bari mu muryango umwe bagandaguwe mu ntara ya Karusi ibuhiga imodokari zibiri zitegwa imitego y'abantu bitwaje ibigwanisho abantu batanu barahasiga ubuzima ibiziga biguma bitogwa muri komine ya Buganda mu ntara y'Cibitoke ibiziga bigera kuri 11 bikaba ari vyo bimaze gutogwa mu kiringo c'indwi imwe gusa tukiri muri ico gisatanye ngo birababaje kubona abantu bagandagurwa ntibahaboneke anti hamatohoza abereye ashigwa mu ngiro nkuko amategeko abitegekanya ivyo bishikirizwa n'umushingo wa manza Vitali Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe Foske kubwiwe leta ngo ikwiye kubahiriza ingena amatohoza akogwa kandi agakogwa n'igisata cy'ubutungane kurikira
babaje cyane ingende tugoma twumva abantu bagandaguwe bamwe bategwa mu ngo zabo abandi bategwa bari ko baragenda mu mabarabara ibyo bitero rero bikama biba kandi byisubiriza tukumva abantu bahasize ubuzima hanyuma ntitubone yuko inzego z'igihugu na cyane cyane inzego z'ubutungane hari ikintu kiboneka zakoze mu bisanzwe amategeko y'igihugu na cyane cyane amategeko agenga ngene imanza z'ibyaha tohozwa zikongera zikaburanishwa arategeka umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara yuko igihe habaye umuntu yagandaguwe ategerezwa guca haguruka akagenda kishikira aho hantu hanyuma agatangura amatohoza afashijwe n'inyamiramari mugabo keshi tubona ari mustanteri canke chef de zone canke abandi nkabo bagenda ukumva ibyabaye bivuzwa umunsi umwe canke iminsi ibiri hamba buteye bikaba biheze bikaba kamizwe n'ingoma ntiwigere usubira kumva cabaye ibi rero byaraye bibaye mu mugamba cyo kimeni karusi mije kwiyongera yandi mabi nkaya amaze gukorwa ku butaka bw'u Burundi kandi ibyo bikaba mu gihe inzego z'igihugu inzego z'umutekano inzego z'ubutungane inzego zijejwe intwaro zategerezwa gufashanya kugira ngo bwa mbere na mbere zikingire abanyagihugu hanyuma agize ibintu nk'ibi bishika zose zihaguruke zikurikirane abari ko barakora ibyo byaha hanyuma baheze bashikizwe amasentare abacira imanza
kudaserukirwa bikwiye kw'abakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango ariko kenshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu sagaseseshwa rumuri abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego na cyane cyane mu zifata ingingo ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2002 ategekanya ingero ubutegetsi bogabanganywa yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse ko ivyo bice 30% bitigeze vyubahirizwa mu bisata vyinshi n'ivyo ari bihasanzwe vyaragabanutse. Niyo umukenyezi akuwe canke ahinduwe mu mabanga yarajejwe akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Ako nakamo kahajye nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Tubandanije nano makuru bamwe mu banyagihugu bo muri commune Busoni ntara ya Kirundo baragaramiwe n'inzara bagasaba leta kubaronsa imfashanyo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2020 imitumba itari mike y'iyo komine irageramiwe n'uruzuba gwononye imirima nka yose abanyagihugu atari bake bihebuye bakaba bariko barahungira mu ntara za Muyinga na Ruyigi kurondera akazi kugira bashobore gutunga imiryango yabo. Emmanuel Ndayishimiye.
Abanyagihugu bo muri komine ya Busoni bamenyesha ko bashoboye kurima agatasi ngo baherutse babagara kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze imirima yatanguye yuma. Uno aratubwira imitumba igeramiwe n'ubwo ruzuba gusumba iyindi.
Tumba murandi hoho kandi washoboye kugira no mu mirima kurara cyarumye uwo biturira no mu biro bihaza imyumbati y'ibiharage amasaka n'ibigori nta kintu kinini mu mirima kurara aho umutumba wa Kibonge umutumba wa Higiro umutumba wa Nyabisindo cyarumye umutumba wa Marembo cyarumye umutumba wa Kikara cyarumye umutumba wa Gisenyi cyarumye.
Bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba rero ngo baratanguye guhunga inzara baja gukingero mu ntara za Muyinga na Ruyigi.
Aho hantu niyo mitumba batari bake bariko barahunga bomoka bamwe bagenda za giteranye baragana muri Ruyigi kurabaho imvura yaguye iyo bayibonye nubwo kugira bibagoye kubera yashyinda bidasanzwe.
Ngo uretse umunyagihugu uyu cankuri yaronswe ifashanyo agiye ku ikomine nta fashanyo ya bose iratangwa.
Nta fashanyo ziratangwa nta fashanyo ya bose iratangwa. Ya ntendabura naho abaporo umwe babitwaye basanga bayibaye nka kuri komine ntabisanze mu ntara ntabisanze ku mitumba. Ego abaporo umwe sinzi ikitere bibazako yari yo ntayonzi.
twarondeye mustanero wa komine ya Busoni Savyimana Dismas kugira tubyire kiriko kirakogwa mu gutorera umuti icyo kibazo fone yiwe yari zimije.
Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye ningaha bishitsozera makuru tariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira bagenzaje buruganda rwa radio inzamba begeranije ano makuru ndawe bakengurukiye na Josephine Nduwimana yatumye amajwi abashikira Reverend Basikamwe ariko ndabashikiriza ano makuru twese hamwe turabifurije kururanirwa iwanyu mugira amahoro.